Yohana ikigabane cy'umunani. Yesu aja ku musozi wa Elayono. Mu gaturuturu asubira mu rusengero, abantu bose baza hari aricara arabigisha. Abahinga b'ibyanditse bo n'abafarisayo bamuzanira umugore afashe asambana, bamushyira hagati baramubwira bati,
mwigisha, uwo mugore bamuturumbukiye ko ariko arasambana, kandi Mose mu byagezwe yatugeze kwicisha amabuye bena, none wewe uvuga iki?
Ariko ivyo babivuga ari kumugeza ngo bamukure ku rwitwazo rwo kumurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoke hasi, maze bakobeje kumubaza arunamuka arababwira ati,
utagira icyaha muri mwebwe n'aba ari wabanza kumutera ibuye.
Asubira kunama yandika hasi, nabo babyumvise basohoka isorosoro, uhereye ku ukuzi ugashitsa ku muto. Yesu asigara wenyine, bona wa mugore yarahagaze hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati,
yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Nta n'umwe aguciriye urubanza.
Nawe ati,
nta n'umwe mugenzi.
Yesu aramubwira ati,
nanje singucira urubanza, niwigire uhera ubu ntuzosubire gukora icaha.
Yesu yongera kubabwira ati,
jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogenda mu mwiza, ariko azogira umuco w'ubugingo.
Abafarisayo baramubwira bati,
erega urishingira intahe, intahe yawe si yukuri.
Yesu arabishura ati,
naho jewe nishingira intahe, intahe yanje ni yukuri, kuko nzi iyo navuye n'iyonja, ariko mweho ntimuzi iyo navuye canke iyonja. Mwebwe muca urubanza nk'abantu, jeho nta n'umwe ncira urubanza. Kandi naho jewe noca urubanza, urubanza rwanje goba ugukuri, kuko ntari jenyene, ndi kumwe na Data yantumye. Kandi no mu vyagezwe vyanyu handitswe ko intahe ishinzwe n'abantu babiri ari y'ukuri. Jewe ndi uwishingira intahe, kandi na Data yantumye aranshingira intahe nawe.
Nabo baramubaza bati,
sari he?
Yesu arabishura ati,
nta jewe, nta Data, ntawe muzi. Iyo muba munzi, na Data muba mumunzi.
Ayo majambo yayavugiye mu iyakiriro ry'amashikanwa, ariko arigisha mu rusengero, kandi nta n'umwe yamufashe, kuko igihe ciwe kitari bwashike. Nuko yongera kubabwira ati,
jewe ndi mukuhava, namwe muzondondera, kandi muzopfira mu vyaha vyanyu, jewe iyo nja mwebwe ntimuzoshobora gushikayo.
Abayuda barabazanya bati,
mbega zokwiyahura ko agize ngo yaje ntituzoshobora gushikayo?
Nawe arababwira ati,
mwebwe mwamutse hasi, jeho namutse iyo hejuru, mwebwe murabiyisi, jeho sinduwiyisi. Icyo nico gitumye ndababwira ko muzopfira mu vyaha vyanyu, kuko nimutizera ko ndiwe muzopfira mu vyaha vyanyu.
Nuko baramubaza bati,
urinde wewe?
Yesu arabishura ati,
ndico nababwiye uhereye ubwa mbere, ndafise ibyo kubabarira byinshi no kubacira urubanza, kandi uwantumye n'ubukuri, ibyo namwumvanye n'ibyo mvuga mu isi.
Ariko bo ntibamenya yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati,
aho muzomanikira umwana w'umuntu niho muzomenya ko ndiwe, kandi ko ataco nkora nigeneye, uko Data yanyigishije niko ndabivuga. Kandi uwantumye turi kumwe nawe, ntiyansize jenyene, kuko jewe na ntaryo nama nkora ibimuhimbara.
Avuze ibyo, benshi baramwizera. Nuko Yesu abwira Abayuda bari bamwemeye ati,
nimwaguma mu ijambo ryanje, murabigishwa banje by'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegembya.
Baramwishura bati,
turi urubyaro rwa Aburahamu, ntawe twigeze kujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegembya?
Yesu arabishura ati,
n'ukuri n'ukuri ndababwire, ukora icaha wese n'umuja w'icaha. Umushumba ntiyamahangamye mu muryango, ariko umwana we yamahangamye. Umwana niyabaha kwidegembya, muzoba bidegembya nyakuri. Ndazi ko muri urubyaro rwa Aburahamu yamara murondera ingene mwonyica, kuko ijambo ryanje ritagira ikibanza muri mwebwe. Jewe mvuga ibyo nabonye kuri Data, namwe mukora ibyo mwumvise kuri So.
Baramwishura bati,
Aburahamu niwe Data.
Yesu arabishura ati,
iyo muba mubana ba Aburahamu muba mukora ibikorwa nk'ibya Aburahamu, ariko none murondera ingene mwonyica. Umuntu yababariye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana, Aburahamu ntiyagize atyo. Mukora ibikorwa nk'ibya so.
Baramubwira bati,
twebwe ntituri ibivyarwa, dufise data umwe ni Imana.
Yesu arababwira ati,
iyi Imana iba ari so, muba munkunda, kuko jewe naje mvuye ku Mana, sinaje nitumye, ariko niyo yantumye. Ni igiki gituma mutamenya imvugo yanje? Nuko mudashobora kumva ijambo ryanje. Mwebwe muri abaso wa mugarariji, kandi ibyo so yifuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye mu ntanga ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma, avuga ibyiwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ari we se wabyo. Ariko jeho, kuko mvuga iby'ukuri, ntimunyemera. Ninde muri mwebwe yonyagiriza icaha nakoze? Ko mvuga ukuri, ni igiki gituma mutanyemera? Uw'Imana yumva amajambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana.
Abayuda baramwishura bati,
none se ntitwavuze ukuri kuri Umusamariya kandi kurimo dayimoni?
Yesu arabishura ati,
jewe sindimwo dayimoni, ariko nubaha data, namwe ntimunyubaha. Jewe sinirondera icubahiro, hariho ukindonderera kandi niwe gahinyuza. Nukuri ndakubwire koko, nihagira uwitondera ijambo ryanje, ntazobona urupfu gushitsa ibihe bidashira.
Abayuda baramubwira bati,
noneho turamenye ko urimo dayimoni. Aburahamu yarapfuye, n'abavugishwa n'Imana nuko, ariko wowe uvuze uti, nihagira uwitondera ijambo ryanje ntazokumviriza ku rupfu. Mbega uruta sogokuruza wacu Aburahamu? We ko yapfuye n'abavugishwa n'Imana nabo bakaba barapfuye, wiyitande.
Yesu arabishura ati,
ninaba niha icubahiro, icubahiro canje kizoba ari icubusa. Uwumpa icubahiro ni data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu, nyamara ntimumuzi, ariko jewe ndamuzi. Kandi ninavuga ngo sindamuzi, nzoba mbaye umunyabinyoma nkamwe, ariko ndamuzi, kandi nitondera ijambo ryiwe. Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa.
Nuko rero Abayuda baramubwira bati,
utaramara imyaka 50 warabonye Aburahamu?
Yesu arababwira ati,
nukuri nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka, jewe namye ndiho.
Baca batora amabuye yo kumutera, maze Yesu arihisha ava mu rusengero.